This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutse inshuti mwese mu kundi kiganiro giha ijambo abanywanyu radio ijwi rya Amerika kiganiro cyo munsi mu giye kugishikirizwa na Frederic Nkunikije uyu munsi tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku Barundi baba mu gihugu cha Canada aho bariko barateza imbere imico kama y'u Burundi mu kuvuza ingoma abo Barundi baramaze gushika ku rugero ruhambaye cyane rwose ikaba basigaye bavuza n'imbere ibiro by'inama shinga amateka yo muri Canada turi kumwe na Blaise Irutingabo mu kanya twidondora turi kumwe kandi na Désiré Ndayikenguruki mwaramutse neza bashinga nawe mwiza
mwaramutse neza Freddy Nkundikije
mwaramutse neza uyu munsi rero nkuko nariko ndabivuga muri kiganiro mugiye gushikirizwa na Frederic Nkundikije tugiye kuvuga cyane cyane ku ntambwe abo Barundi bamaze gushika ko cyane cyane mu gushira imbere imico kama y'u Burundi mu gihugu bacumbitsemo mu gihugu cha Canada reka dutangure ku mushya nta Blaise Irutingabo twidondore atubwire isagara ari mu cyo muri Canada n'icyo akora muri kigi
je nitwa Blaise Pascal Irutingabo nkaba ndumwe mu batanguye umugwi wa Remesha Drums wavuze ingoma tukaba turi mu gisagara cha Ottawa hanyuma tukaba tubandanya duteza imbere akaranga kacu uzi ingoma
Mwushe nawe Désiré Ndayikenguruki?
Mwaramutse je nanje nitwa Désiré Ndayikenguruki. Aba ndongo yivyifata kibanza umugwi Remesha Drums hanyuma nkuko mugenzanje abivuze turangwa no guteza imbere akaranga ku Burundi muri kano karere ka Amerika ya Ruguru.
Mwushe nawe Blaise Irutingabo nashaka mutubwire mbega icyumviro cyo gutanguza uyu murwi cyabajemo gute ni kuki mwiyumvire ko uteza imbere akaranga ku Burundi bikenewe mu gihugu cha Canada
nkuko mubizi kirango umuntu wese hari hose ku isi ni karanga kiyu natwe nk'abarundi babaga mu gihugu cha Canada twariyumvire yuko twokwerekana icyo turi muri iki gihugu nkuko twaje dusanzwe bavuga ingoma twashite ngamwe bibiri na rimwe turaza twese dushitse ngaha ko twari tumenyereye kuvuza ingoma turavuga tuti naho turi mu mahanga icyo turi ntoci ibagira niho twabandanya rero turiyunganya hirya no hino turasubira turakorana turagira umugwi witwa Remesha Drums gushika n'ubu ukaba uteye imbere ugeze ahantu hashimishije
igikorwa cyo kuvuza ingoma mu Burundi igikorwa gihimbaye cyane rwose eka abenshi ikana batazi kuzivuza urumva ko bahimbarwa cyane rwose bari kwararaba abavuzi b'ingoma mbega Blaise tukiri kuri yo wenyine mu Burundi mwari musanzwe muvuza ingoma uwo mwuga mwari muzi eka ubwo buhinga mwari mu office
yego cyane nkiri Burundi nari nsanzwe ndumuvuza ingoma wo mu witwa rumuri abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi akaba aribo baje baserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za kane za ibyo bivuga igifaransa ngayo tawa hanyuma nkuko ibintu byari bitameze neza twaragumye ngaha ako karanga rero uko twari tusanzwe tugakora twabanje tugakora gushika n'ubu tukabana tukigakora hanyuma n'abandi bavuze ingoma twagiye turabinjiza muri uwo mugwi kugira ngo duhave tureke akaranga kacu
Désiré Ndayikenguruki kugira ngo mushire hamwe abantu bose bafite ubuhinga bumwe byagenze gute mwabatorokanije gute
kwisanzwe twebwe dusanzwe turi hamwe tuvuze izo ngoma tubimenyereye twarabonye ko tudashobora kwikwiza twenyine tutagumana ubwo buhinga muri twebwe turaja mu ntuzenye mu bandi bantu bavuka mu gihugu cacu mu biteramo twagiye turagirisha babona ubuhinga tugize tubereka n'ingene biryoshe tubasaba ko duha abana babo ama tukabigisha niho rero bamwe bamwe baza baratuzanya bamwe bamwe tangura ukura gutyo ngeza n'ubu tugeze kuba barenga 20 urumva aho duhuriye kunuze ku kivi ibintu bere igisho cyane
tukiri kuri we kandi Désiré Ndayikenguruki ingoma igihugu cya Canada turazi ko gifite ingoma ariko usanga ari ingoma zitandukanye n'ubuhinga bwo kuzikora butandukanye mbega none kugira ngo muvuze ingoma nka kumwe zivuzwa mu Burundi ibikoresho mubikura he mufata ingoma muguze ngaha canke murazituma ko mu Burundi
ari ingoma za mbere twatanguranye twaje tuzanye ama mu nyuma twaratumye ko izindi kugira dufite ikigabiro gikwiye ama ubu naho tuzaturatuma ko ishato tukagerageza iyo za gashade zitariyo zavyaye tukaza turazikanira twebwe nyine
ntimuzivuze gusa muranazikana
eh turanazikana koko ko twamadufise umunsi buri mwaka muci nkubu duhura dufise umugambi w'ukana gusa atakindi
ndiga utorokanya abavuze izo ngoma mwavuze ko muraba abazuhinga ikamugasaba n'abavyeyi mukamenyereza abana babo mbega ingoma zo murundi kenshi na kenshi usanga abava nk'umu gisagara cha Gitega aribo bazizi cyane gose none abo muri kumwe muri uyo murwi n'abantu bona ko bava mu ntara zitandukanye cyane n'abantu bo mu ntara zizwi zivuze ingoma mu rundi
mu mugi wacu abari mu bagize umugi wacu abantu bari bawugize ba mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi ahanini n'abantu kenshi bazivugije abandi nabo n'abandi bakunda karanga baziga kugira ngo babandanye bakomeza karanga hanyuma twebwe tugize umugwi ni abantu batandukanye yaba mu bwoko yaba mu ntara ariko kiduhuza kininiya na karanga tubandanya duteje imbere
kuva mushite mu gihe cya Canada mu 2021 murashaka kutubwira mu majambo make turi kiri kuri we Blaise irutingabo ibintu mwishimiye mumaze kurangura muri uyu mugabanyo kuvuze ngoma
kintu cya mbere twishimira nuko tugishika muri igihugu aho twaba turiko turemesha igiteramo abanyagihugu bo ngaha muri Canada baratubaza ati muva he tubabwiye Burundi nta muntu n'umwe yamenye aho dutumbereye mugabo nkuko iminsi igenda iraca bazaraba igiteramo tukora benshi nk'ubu Burundi bamaze kumenya byiza cyane cyane naho karanga dukora mu byo dukora byiza ikindi cya kabiri twishimiye nuko aho tujya hose tujyoherwa nuko turi abarundi naho tutari hafi y'igihugu tugaserukira igihugu nk'abambasaderi bakwiye b'igihugu mu byiza cya gatatu kindi dushima nuko kuva dushyitse ngaha twarabaye abahuza bo b'abarundi bari batandukanye hirya no hino mu bisagara byo ngaha muri Canada iyo uteramishije ibiteramo abarundi bashobora gusubira kuhwana bagasubira bakavugana ikirundi cyabo nicyo kintu cya mbere kidushimisha kuko tuvuza abantu bari batandukanye muri bisagara nk'uko mu bindi mwe mu bino mu bihugu bya Amerika ukuntu abantu kugira bahure bifata umwanya munini ariko twebwe dufite igiteramo abarundi benshi turahura
Desire ndayikenguruke mu bintu umurwi wanyu w'abavuzi b'ingoma umaze kurangura harimo kuba waratewe agateka ko gushora kuvuza ingoma imbere y'inama shinga amateka mu gihugu cya Canada izo bintu mubiha insiguro nke
jiwe ku bwanje ndabiha isiguro y'ubuhinga werekanye kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka uheze niho twavugiriza kuri parlement ya Canada ama abagiye baraturaba baza baraduhanahana bagira bati hari ibintu biteye igomwe bibereye ijisho bikwiye gushika mbere ya parlement bakabibona ama no byishimira ku nguvu twagiye turagira kandi nkashimira n'abantu bagiye baratwizera bagiye baratugomwa bakadushima ku buryo badushikana kuri iyo ntambwe
nuko
kugira ngo dushike kuvugiriza parlement ya gihugu cya Canada ni intambwe ikomeye mu by'umugwi kuko cyane cyane kuvugiriza imbere ya parlement ku munsi mukuru wa Canada kuko n'umunsi ukomeye muri iki gihugu hanyuma abantu bashobora kuja kuvugiriza aho si abantu basanzwe n'abantu mu bategura ibirori biba kuri uwo munsi baraba mu bantu bitwa ko bakomeye bashobora guteramisha abantu kuri uwo munsi kubera n'umunsi kuryoherwa hama twebwe kubona twaratawe iteka tugashika kuri iyo ntambwe icyerekana yuko ibyo dukora bishimwa turetse na twebwe twenyene hamwe n'abandi bantu bo ngaha ndetse n'abarundi
mukorana gute n'ayandi mashyirahamwe canke n'iyindi mirwi yoba ivuze ingoma mu Burundi turazi ko hariho imirwi myinshi mu bihugu bitandukanye muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikanahandi muri Canada mu zindi ntara muba mukorana n'indi mirwi hari gihe mugira ibiteramo mukabikorera hamwe cyane mukaba muriko mufite ikintu mwunganiranira
duhereye nko ku mirwi ngaha muri Canada ahanini myinshi twovuga yuko nka remesha drums ari nka tuyita nka pepiniyeri yo yindi migwi kuko abayigize benshi wasanga baragize kuba baraciye muri remesha drums mugabo kikomeye nuko dufitanye imigenderanire myiza turamaze no guhura mu biteramo byinshi tuvugiriza hamwe cyane cyane nk'iyo hageze nko kuri independence y'u Burundi ahura mu biteramo byinshi hanyuma uko dukorana turavugana tukahuza mu bikorwa naho umwe wese abafise programme ziwe mugabo ntangorana iriho mu kutukorana n'imigwi yo ngaha muri Canada hanyuma ku byerekeye n'imigwi ko hari imigwi twadukorana hanze y'igihugu cyangwa mu Burundi mu bisanzwe nta ucuti bunini ya dufitaniye mugabo nk'abantu bari mu migwi imwe y'u Burundi usanga baba bazinanye na twebwe cyangwa badinanye n'umwe muri twebwe bari bafite imigenderanire myiza ugasanga ari nk'ubuhinga tubasabye nk'akarorero ntidugomba nko kurondera nk'inshato ziva nk'i Burundi kugira ngo tuze kukamiza izo ngaha twikora kuri abo nyine baba bari mu migwi imwe y'u Burundi akaba aribo badufasha kugira ngo dushobore kudushikira hanyuma abandi nabo bari nko muri Europe turakorana mu kuvugana ubuhinga tugateza imiti mwebwe mubona byogenda gute n'ahandi hoho twebwe mu bisanzwe turi abantu bakorana n'abantu bose babishaka
Desire mbega mwaba mukoresha ibitaramo mu zindi ntara mwatuye ko muri mu gisagara cya Ottawa mwaba muja nko mu zindi ntara za Canada ingoma n'ikintu gihambaye cyane rwose abarundi bari mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cya Canada ikana abanya Canada nyine urabona ko babonye ingoma zo Burundi banezerwa hari ibitaramo mukoresha mu kaja nko hanze mu gisagara cya Ottawa
rwo cyane gaha muri Canada amavire tutarajamo ni make cyane turamaze kugenda za Vancouver turamaze kugenda Calgary turamaze kugenda Windsor twa Toronto twasa n'abamayo Montreal Quebec New Brunswick urumva intara tutarajamo ni nk'ingaha zo muri Canada
aba vuze ibingoma bari mu murwi wanyu agahembo bakaronka gute canke baritanga ku mwanya wabo mu Canada na ikenguruki
twe kubisanzwe umugwi wacu ni umugwi twagize uri avec Dino Recreatif nta kubisanzwe nta mahera duca ni ibintu by'akaranga nyene mugabo nk'ibyo by'ugufata ingendo murazi ko bisaba uburyo icyo gituma rimwe nk'abantu badusabye tubasaba uburyo ubwo buryo ahanini sagahembo ni uburyo bwo gufasha kugumana ikigabiro cyacu tuguma tugikomeye ama no gushobora natwe kwidekasa tugashobora gushika aho uwo muntu yadusabye dushobora gushika ahanini nk'uko twabikubwiye twe dukomeza karanga tugomba kwerekana nino kuvuza ingoma si cyo gikorwa cya mbere dufite ngaho kubera inyuma y'iyo kuvuza ingoma turafise ubuzima busanzwe mu mafamiye yacu n'ubundi n'indi mirimo dukora tubeshaho zino iz'ingoma biza mu voka rwa kabiri kugira tugumane karanga kandi tugateze imbere
naho umugabanyu atari kuvuza ingoma mu bikora cyane cyane kubira karanga hariho ibikoresho bigurwa amafaranga menshi mwatubwiye ko nk'inshato muzigura mu Burundi hari igihe mutuma ko ibikoresho mu Burundi kandi ukuntu muzikana mukaraba ko ingoma ziguma zirongoye neza ibyo byose ni ibintu bisaba ko muba mufise umutahe none mu biteramo mukoresha hari igihe musanga mushaka kurihisha kugira ngo muronke amafaranga yo gukoresha n'ibyo bikoresho byanyu bishasha
rimwe iyo twe twateguye ibiteramo nyine ari twe twabyiteguriye bishitse tukabigira duhora turihisha ama nabo badutumiye kugira tuze kubafasha guterama mu byo bateguye turabasaba amahera makeya yo gufasha mu gusanura ikigabiro cyacu no kwiyunguruza ego nuko bigenda
Blaise murashaka kutubwira ahantu mwibaza ko uyu murwi wanyu uzobugeze nk'imyaka 10 ahantu mwifuza ikana ibintu mwifuza ko uyu murwi wavuze ibingoma ubumaze kurangura nk'ibi
ikintu cy'ambere po twifuza nko mu myaka 10 tuba tumaze gushika ko uko umugwi wacu woba bamaze kuba rurangira naho ku isi yose apana muri Canada gusa muri icyo gihe dukene tuba twifuza yuko hatwibwe natu tuba tukifuza akaba hari abandi yadusubirira nkuko twabitanguye hari abana turi kuturigisha ku buryo turabye ntambwe bageze ko tubona yuko naho twebwe twokukivibobo obandanya badukorera mu ngata hanyuma ikindi cya kabiri twifuza ko tuba twashyize ko nuko nkuko wari kuravuga umugwi wacu woba nawo ushobora kuba mu migwi iromu uburyo bwinshi kugira ngo ubandanye ukora ata kintu kigora nko mu bindi gutuma ko nk'izo shatu cyangwa mu bindi bikorwa ukaba ari umugwi ufise no uvuga nka bije ikoresha ku mwaka nk'uko n'indi migwi ikomeye ishobora kuba yamaze imaze gutera imbere rwose ibifise uburyo ikoresha mu byo ukora muri deplacement mu bikini hehe ntitube turi tukava kuri stati ya B no recreatif tukaza kuri stati ya B recreatif aho dushobora ku usanga nako karanga kacu gashobora no kudutunga no mu buzima bwacu
Desire ndakenguruka nawe ndakoze icyo kibazo ahantu mwifuza ko uyo murwi ubugeze nko mu myaka 10 iri imbere ni nka he
nkuko mu twagize icyo kibazo nunganiye mugenzi wanjye Blaise nko muri twebwe ndiko ndaraba abakinnyi dufise nko mu myaka 10 ngira harimo muri twebwe abo bari batashoboye gukina neza mu mategeko nkuko bashaka bo bangira ari nk'ukugira akadrema ama icyo gituma nkuko yabivuze twebwe twariyumviye a long term yuko umugwi wacu hamwe twogera tuti turagiye mu karuhuko tutofudika twe twifuje ko umugwi wacu uguma nk'ukuri ukaguma uri rurangiranwa ukaguma ukomeye cyo gituma nkuko nabibabwiye kare twasabye ababyeyi baduha abana ababyeyi b'abarundi baduha abana tubigishe turamaze kwigisha abatari bake nkuko yabibabwiye Breze harimo abamaze kumenya rwose bakafite ubuhinga bukomeye barabye ugira uti barafise kazoza muri uwo mugwi ama icya kabiri naco nkuko nyine yabivuze ndamwunganiye twifuza ko bituhagarara nyine ku nzego yoguma dufise tuzigira ruze ya kabiri ugira tuti ngoma nko mu myaka 10 yogira biki zirafise ikintu fasha abantu bazivuza zibasununura mu buzima bwa misi yose bwabo zibafasha bitari gito
Blaise iruti ngabo igikorwa muri kumurarangura ari igikorwa gihambaye cyane rwose cyane cyane kuvugira ko imico y'u Burundi eka n'imico ya Canada urabona ko n'abanyakanada bakunda izo ngoma cyane rwose mbega hari ukuntu amashyirahamwe cyane inzego zo mu gihugu cya Canada cyane cyane izijejwe imico n'inyigisho naho cyangwa ugwaruka cyo kimwe n'inzego zo mu Burundi haba nka Ministeri ya Jeunesse et Sport hari ikintu izo nzego zishobora gufasha kugira ngo uyu murwi wanyu ubandanye utera imbere eka n'inyigisho uzitangiye mu buryo bukwiye
ikintu cya mbere no era ko duhere ngaha muri Canada nk'abajejwe ibintu by'imico kama ahanini baradufasha cyane kuko baraturonsa nk'aba tugira nk'imyimenyerezo amashyirahamwe menshi ari amashengero adushobora kuduha nk'ahantu tugira imyimenyerezo ari andi mashyirahamwe yatandukanye dushobora kwikora kugira ngo atorohereze mu kuronka aho tubimenyerereza canke nk'ahantu tuba twateguye ko tubwira nk'igiteramo tukaronka nk'ikibaho tubikoreraho turabona yuko muri iki gihugu hariho ukuntu imfashanyo nyinshi mu byo dukeneye ku gihugu cacu naho nko kubyerekeye Ministeri ya Jeunesse et Sport y'u Burundi ikintu nta kintu kinini yatoyisaba atari uko yokorohereza dufate nk'akarorero hari nk'ibintu dukeneye ko byo dushikira yuko bitoba byo torohera kugira ngo bishobore kurengana imbibe atangorane zibaye kuko yaraho bishika ugasanga nk'ibintu nk'ibikoresho tuba twatumye ko biramaze umwanya bidashitse kubera ingorane zabaye mu byerekeye administration ariko gushika ubu nta ngorane turagira na ministeri y'Uburundi ko nta kintu na kimwe turarunja ngo tukironke mugabo hanini cyo usaba abo bakunda karanga bose nuko uwo dushyigikira kubera turaba ambasaderi bakomeye tumenyekanye mu gihugu mu byiza kandi turaba abantu bakunda karanga twifuza yuko na nabantu bitwa ko bafite no kugaida yabo ihera ku karanga boba turaba abantu ngira ngo boba babandanya bateza imbere identite y'abarundi
nizire na ikenguruki hari ikintu mu bintu blaze iru tingabo atubwiye mu ronswa na leta ya Canada hari ikindi kintu mwifuza ko yo barengerezaho canke hari ikindi kintu mwifuza ko no n'urwego rwo mu Burundi rujejwe ugaruka n'utugenegene go bafasha mu byeke ico gikorwa canyu gihambaye cyo guteza imbere imico kama y'u Burundi eka iyo mico ikaba nkiba integre mu mico yo mu gihugu cha Canada
ngo nkuko yabivuze abajejwe akaranga ku isi yose mu gihugu cyose ngaha we baratuzi mugi wacu urazure uri arovise uranditswe turafise no muri Roveni Canada turafise nimero yawo keshi baradufasha niyo dukeneye utuntu duto duto batugora na gatoya ama byerekeye za ministeri za hari iwacu hariya i Burundi ahanini nk'uko yabivuze ibintu dukenera rwose dukenera ibintu byo kunagura ikigabiro ama uko yabivuze keshi tubituma abantu bagiye muri vakansi bagaca ku bantu basanzwe bazi amasumiro y'izo sato ama bakabituzanira nkuko yabivuze keshi bikunda kugira ingorane kuri Europe mugabo nkuko twe tumaze kubibona nta ngorane turagira kugira tuti ingorane two kwitura ministere kugira ibidufasha ntibizo subira ama na ambasade ya Burundi ngaha iradufasha gose niyo keshi twikora ka kurinda kuja kuri ayo ma ministeri hari ambasade y'u Burundi keshi iradufasha kandi natwebwe turayifasha misi yose uko mwaka utashe itari kimwe yuko indwi ngaha barayihimbaza kandi natwe baradutumira kubafasha guteramo ibyo biteramo n'ubu buca nk'ubu bahimbaje imyaka 52 ngaha utaho tuzobihimbaza kuri uwa gatandatu ambasade yaradutumiye tuzobyitaba nk'uko twahora tubisanzwe tubyitaba kandi nibaza ko nabo nyene badufasha indirectement kubera baradutangira raporo hari iwacu bakatuvuga nicyo gituma nibaza ko n'ibintu duhora dusaba biva hariya bitarigera bigorana
mu gusozera nashaka ubwa mbere na mbere nibire ku kuntu mwafashe ingingo yo guteza imbere umuco w'u Burundi imico y'u Burundi eka hariho abarundi rero babahanze cyane rwose ariko si ko bose bitaho imico kama igihugu cyabibarutse hari aho usanga kenshi na kenshi bafata ubunyagihugu bw'ibihugu barimo ariko ugasanga ya mico buhoro buhoro bariko barayiheba gikorwa muri komuna kora rero n'igikorwa gihambaye cyane rwose nashaka blaze irutingabo mutubwira kama motera abandi barundi bose baba mahanga eka abarundi naho wamaze kuronka ubunyagihugu ibindi bihugu barimo bose akamumotera naka
akamunotera abarundi bose iyo wabari mu bihugu bitandukanye byo ku isi nuko wogumana akaranga kawo kuko nawe ushobora kuba wararonse ubwenegihugu bw'ikindi gihugu imbere y'uko urongo ubwenegihugu bw'ahandi ubanza kuba uri murundi rero uri murundi ikintu kikumenyekanisha n'akaranga kawo kandi karanga niho umuntu amenyekanira naho urunka karanga ubwenegihugu budufate nk'akarorero bwa Canada mugabo ukaba udafise akaranga kahuva usanga atashingiro rinini yufise muri buzima bw'iwawe kuko novuga ko ata point de reference wa bufise rero je natera kamo abantu bose b'abarundi iyo bari hose yuko batoheba akaranga kabo ngo nuko bashyitse mu kindi gihugu cyangwa ngo baronse ubwenegihugu bw'ikindi gihugu ahubwo ni okazi yo kugira ngo berekane yuko bari fyere y'icyo bari abatera kamo rero yuko naho byoshika bakagomba gufata byiza byo muri byo mukaranga kaho bari mugabo batokwibagira yuko bafise iki akaranga kabareze kandi ariko kabase kerekana ico bari
Dizire ndai kengurukie na mwe tuwabaze ako kawazo njene mungusu ozera kama motera abarundi wose baba hanze mwihugu itandu kanye tukuiweje ukunu mwigwe mshiri mbele imicho yehugu chabi warute ni ngaka
Mwuko tukwaivuze kare tugishika ino tuliko tulabuzi ngoma wala tuwaza ti chogihugu mwepke mwvahe tutetu tuwa mwurundi abantu bakaba bino bakatubaza ati nubwo Burundi butumbere he mugabo uko twagiye turishura twishura batubazwa ico kibazo tucishura niko twamenyekanishije igihugu cacu kubera ko karanga none je nanje nkuko nungane Breze no terakamo abarundi bose bari mu mahanga yuko akaranga kacu ukabonekeshereza umuntu zeye mutikora hama ikacha biguha n'umwanya wo kuvugana n'abantu bakamenya n'iyutuka bakabona n'ingene umeze cyo rero gituma nanje vuze nti bo komeza karanga kacu hanyuma nkarangiza ndabasaba ko twebwe umugwi wacu n'umugwi wugurutse amaremba ruguruye ku bantu b'abarundi uduha abana babo tukabigisha nibyo twatanguye kandi nibyo dushira imbere ubu hama ku buryo bw'uko ako karanga no mu myaka ijana imbere ijana kazoba katarafudika igaho niho ngeze
Desire ndayikengurukiye murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire Blaise irutingabo turagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire tukaba twashimiye cyane cyane kuba mutubwiye amakuru yerekeye aho mu rwi wanyu Remesha Drums ugeze mu cyane cyane mu gikorwa cyo guteza imbere imico karanga imico iranga Burundi mwakoze cyane rwose
mwakoze namwe mwakoze kudutumira mwandanye kudufasha nkuko nyene ko ni yo kazo na yo gutera kama umuntu wese aho yoba ari kugira ngo yumve icyo kiganiro yumve ko ari umuntu abatera kama kugira ngo babandanye bashyigikira karanga ku Burundi mu bice byose by'isi yose
murakoze cyane rwose turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika ikiganiro cyari gitaramijwe na Frederic Unikije mwakoze kudutega amatwi
Yes, it's true, I'm not good at a one-night-stand But I still need love, cause I'm just a man These nights never seem to go to plan I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all Self-control Deep down I know this never works But you can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you stay with me Cause you're all